Imumva ni radio ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Hamahoro nshuti bakunze muzindukanye natwe mu miganiro vyino munsi kuri micro muri kumena Joy Diane ni nahazwe himbere kuja mu karere reka tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye gushikirizwa na mgenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize waramutse neza.
Mwaramutse Diane. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo ejo ku munsi wa mbere yarasavye umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed kurangiza imirwano agaragaza makenga mu gihe ibitero bya gisirikare bisatira inteko z'intara ya Tigray. Pompeo mu kiganiro yagiranye na Abiy kuri telefone yasabye irangira ry'iyo ntambara no gutangura ibiganiro kugira ubwo ruhagarara rurangire nkuko byashikirijwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu. Pompeo yasabye ko abasivile bakingirwa ubwicanyi kandi asaba Leta ya Ethiopia kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bo mu ntara ya Tigray hamwe n'amoko yose. Hano muri Amerika, Perezida yatowe Joe Biden ejo ku munsi wa mbere yaragenye abategetsi bakuru bazohangana n'ibibazo by'ubutunzi bwasubijwe inyuma n'ikiza cya COVID-19. Muri bo harimo Janet Yellen, umufasoni wa mbere agiye kuzorongora ubushikiranganji bw'ikigega mu myaka 2031 ubwo bushikiranganji bumaze bushinzwe. Haruhande yiwe Biden yaragenye Nira Tandem kuba umuyobozi w'ikigo kijejwe gutunganya ibikorwa bya Leta hamwe n'amafaranga Leta ikoresha. Uwundi yagenywe ni Wali Ademeyo, umutegetsi yanonosoye ivy'ubutunzi ngo azobicegera cya Janet Yellen. Biden kandi yaragenye umufasoni Cecilia Ruse wazomubere umukuru w'akanama k'abahanuzi mu by'ubutunzi muri White House. Abandi bagenywe babiri mu banonosoye ivy'ubutunzi ni Jared Bernstein hamwe na Heather Bushi kuzoba mu kanama kajejwe ivy'ubutunzi. Biden yavuze ko abo aribo bazotanga ifashanyo zihuta za mbere zijanye n'ubutunzi ku Banyamerika muri iki gihe cya COVID-19 no gufasha kunagura ubutunzi bugasubira uko bwamye nka mbere. Abantu hafi 300 baratanguye gutahuka mu ngo zabo no mu mirima bataye muri Leta ya Borno mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria ejo ku munsi wa mbere. Inyuma y'imyaka 6 bari bamaze mu buhungiro aho bahunze ubwicanyi bw'intagondwa z'abayisilamu. Bahungutse mu gihe mu mpera z'indwi irangiye abanyagihugu 43 bagandaguwe muri iyo ntara. Abategetsi kandi bavuga ko bafise impungenge ku bukene bw'ibifungurwa buterwa n'ibitero ku baremyi. Buramatari w'iyo ntara yasabye ko abanyagihugu bose hafi 2 million bahungiye hagati mu gihugu basubira mu mihana yabo n'aho amashirahamwe y'abagira neza ashikiriza impungenge z'umutekano wabo. Yavuze ko Leta ata buryo bw'amafaranga ifise bwo gukingira abo banyagihugu bari mu makambi acungerewe n'abasirikare ba Leta kandi badakwiye kwama biteze ibifungurwa bahabwa n'abagira neza. Umutegetsi mukuru mu bijanye n'imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya ejo ku munsi wa mbere yavuze ko kwiyugaranira ko imbibe kw'ibihugu bigize uwo muryango atari yo nyishu yo kugwanya iterabwoba i Buraya. Komisere w'umwe bwa Buraya Ylva Johansson yavuze kandi ko bishobora gusubiza inyuma ubutunzi kuri uyo mugabane bwasizikajwe n'ikiza cya COVID-19 bwariko buri suganya. Johansson ashyigikiye ko umwidegembyo mu rujya n'uruza hagati y'ibihugu bigize akarere ka Schengen rutohagarikwa naho Ubufaransa n'ibindi bihugu byagabwemo ibitero by'iterabwoba. Perezida Emmanuel Macron yasabye ko ako karere ka Schengen gafutwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International risaba akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi kugumizaho ibihano byo kugura ibirwanisho byafatiwe Sudani y'ubumanuko. Iryo shyirahamwe rivuga ko ubwicanyi n'ayandi mabi nk'ibyaha byo mu ntambara ku basivile byiyongereye inshuro 4 mu mwaka naho hasinywe amasezerano y'amahoro n'ishingwa rya Leta y'Ubumwe mu kwezi kwa kabiri.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguri ukabuhejeje kudushikiriza yose ndibutsa ko abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom. Nongere ndabashimire incuti bakunzi ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda. Ingingo nkuru nkuru z'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turafitiye muri kano gatondo. Tanzania yafashe ingingo yo kwimura abarundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi bakajanwa mu ikambi ya Nduta bitarenze mu kwezi kwa kabiri umwakuza.
Twebwe mu ncamake iyo nkuru twavuga ko twayakiriye nabi kuko yari maze iminsi biri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru.
Cyane kuvyukuri na byanguye nabi kuko ikambi twe twarayimenyereye kandi kindi guhamishwa mu yindi nkambi bidutera makenga.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi iri muri Tanzania bagaruka ku makenga yo kwimurirwa mu ikambi ya Nduta iri muri ico gihugu nyene mu Rwanda naho muri make sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ry'inzu icurizwamo UTC y'umunyarwanda Tribert Rujugiro itakurikije amategeko nyene yo Rujugiro ya kiri guti yongingo naza kuvyumva muri ano makuru sangwa ikazi. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ririyamiriza uguhohoterwa, gufungirwa ubusa no kunyuruzwa gemeza ko bikorerwa impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania. Ibi biri muri raporo y'amezi 10 yari maze iminsi rikora mu makambi atatu y'abarundi ari muri Tanzania. Human Rights Watch ivuga ko ryasanze hari n'abakurwa mu makambi y'impunzi bakaja gufungirwa mu Burundi. Idonido na Pierre Claver Niyonkuru akoreje ijwi ry'Amerika ikigali mu Rwanda.
Ishami mpuzamakungu Human Rights Watch rigwanira agateka ka kiremwa muntu ribona ko agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania kabangamiwe. Icegeranyo cya Human Rights Watch cy'amezi 10 aheze cyagiye habona kuri uyu wa mbere cerekana ko abatari bake muri izo mpunzi banyuruzwa bakaburirwa irengero bagafungirwa ubusa bakabarezwa igufa mu busho bafungiwemo abandi nabo bagatorwa ibiziga mu makambi canke hanze yayo. Ababangamiwe cyane n'abari mu makambi ya Nduta na Mutenderi aha ndetse haheruka gukurwa impunzi 8 zajanye gufungirwa mu Burundi mu mabohero ya Muramvya na Bubanza. Aha n'amatoza ijwi rya Amerika ryakoze ryasanze ari byo. Human Rights Watch ribona ko ari uhonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Lewis Maj atwara igisata cya Afrika yo hagati muri Human Rights Watch kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
La police et les services de renseignement tanzaniennes a fait disparaître de force.
Katetwamenye ko inzego z'igipolisi n'abajeje uperereza muri Tanzania banyuruje impunzi mu ikambi ya Nduta barabafungira ubusa bongera bababoreza igufa iminsi itari mike mu gasho k'igipolisi ikibondo mu ntara ya Kigoma ahegereye umupaka w'u Burundi. Abandi bagera ku 8 baciye bajanwa gufungirwa mu Burundi mu kwezi k'8 guheze. Twamenye kandi ko impunzi n'abandi batari bwahabwe ubuhungiro bagera ku ndwi banyorojwe kuva uyu mwaka utangura atawuzirengero ryabo, bituma impunzi zigira ubwoba abandi bagahitamo guhunguka yamara batarabishaka. Ivyo no guhonyanga agateka n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Iryo shirahamwe rifise icicaro i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko ryavuganye n'abantu barenga 20 bakadondagura amabi bagiriwe canke ababo bakorewe. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuvugana n'umugore umwe afise umugabo yanyurujwe muri ubwo buryo akuwe mu nzu iwe mu ikambi rya Nduta mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Ku bw'umutekano wiwe twahinduye gato ijwi ryiwe.
Numva barabomoye umuryango niho bakubise umugore urugi tubarinjira niho baca bamufata baramujyana. Akenekerana nka gufite abana ari imfubyi ndagaruka ndasubira n'ubusi ndamenya inkuru ziwe zaho yoba. Nta na kimwe tumenya kuko nta n'ikintu na kimwe bamubajije bamutoye bamutwara gusa igisha namuherutse ryabaye ibyo nyine nta na kimwe cyo menya nta n'ijwi ryo ndasubira kumva. Tubabaje kandi n'umuryango nta mahoro dufite ntitwigera dusinzira.
Human Rights Watch yemeza ko abavuganye naryo ari bake yamara ko abakorewe amabi nk'ayo ari benshi. Leopold Shirangabo icegera cyo twara runani CBDH Vicar ruhoza bahari na gateka kazi na muntu baba mu makambi y'impunzi wewe yemeza ko mu mwaka umwe iryo shirahamwe ryamenye abarenga 100 banyurujwe muri Tanzania.
Hariho kunyuruzwa, kwicwa, gupfungirwa ubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye harimo kubuzwa gukora ikintu na kimwe cobazane ni nyungu amasoko yarugawe nta mpunzi nimwe irekuriwe kudanaza ikintu na kimwe kugira ngo bashobore gusahiriza kutuntu baba hawe na harisere nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika aho tugeze abarundi barenga ijana baraburi burengero ryabo abandi benshi baratabaromoka bahungira mu bihugu bitandukanye mu bihugu duhana imbibe abandi bakagenda barafatirwa mu mayira bagerageza guhunga kuva itariki 2019 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi impunzi zirenga 10 zimaze kunyuruzwa abandi hafi nka 15 bamaze gupfungwa nibabareke bareke kubahohotera maze uzumva kini gutaha atahe
ishami mpuzamakungu hashtag gita impunzi muri Tanzania rirahakana rikavuga ko ataco ribizi ko umuvugizi wa hashtag muri ico gihugu Edward Ogola yabwije ujya Amerika mu majambo make ati twebwe nta ruhara tubifisemo umutekano w'impunzi ufiswe mu myenwe n'igihugu c'abahaye indaro gusa natwe hari biba bekadutera makenga tukabaza inzego za leta zikatwishura ko ziriko zirakora amatohoza icyo bikoze iyo shirami hashtag ryabwiye abahinga ba Human Rights Watch muri iyi raporo ko ryashikirije amakenga yaryo leta ya Tanzania ku kibazo cy'umutekano muke urangwa mu makambi y'impunzi z'abarundi atatu ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Human Rights Watch nabo baharinda agateka k'impunzi basaba ama leta ya Tanzania n'u Burundi kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi bateye ko umukono. Twarondeye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu muri Tanzania ari nabwo bujejwe ikibazo c'impunzi ariko ntitwaronse umushikiranganji kuri telefone. Uwatwitavye yatubwiye ko atamushikiranganji mushasha ararahirira ayo mabanga muri Tanzania anatubwira ko wewe atabubasha afise bwo kugira ico abivuze ko gusa yacishijemo ati umutekano w'impunzi urakwiye. Je Claveni Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tukivuga ku by'abarundi bahungiye muri Tanzania, leta y'ico gihugu yafashe ingingo yo kwimura abarundi bahungiye mu kambi ya Mutenderi bakajanwa mu nkambi ya Nduta bitarenze mu kwezi kwa kabiri kumwakuza. Abavuganye na mugenzi wacu James Jovin bavuze ko afite amakenga ku ingingo yoba yinyegejemo umugambi wo kubatahukana mu Burundi ku nguvu. Umviriza uko yababisiguye.
Twebwe mu nshamake iyo nkuru twovuga ko twayakiriye nabi kuko yarimaze iminsi biri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru ikibazo rero cyo kuvuga ku ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukwimurirwa mu yindi kambi ni kibazo benshi twimvira ko twohitamo tukaja mu iyo kambi azo babateguye kuko haba mu gihugu ntiturabona ko hageze yuko twe dushaka gutaha. Ego yanavuze ko hakenewe ko dutegerezwa abantu batwiyandikisha ku bwigenge bwacu. Twe impungenge turazifise, turafise impungenge z'uko kuko uravye kunahagurukije abajejwe imfungurwa aranavuga ko bo bari bo batuma mbere benshi tutagenda ariko bakibagira ko kibazo twahunze mu Burundi n'ubu kikihari. Rero mu nshamakirisho kibazo twa ubwo butumwa yarazaye twabwakiriye nabi ariko baravuga ngo utigaba ntigaburira. Twe turarindiriye cyo azokora n'icyo tuzoshira mu ngiro
cyane ku by'ukuri na byanguye nabi kuko ikambi twe twarayimenyereye kandi kindi guhamishwa mu yindi nkambi bidutera amakenga. Sinzi ko boba batwirukanye nta kimwe turamenya ariko twa tumenyereye ino nkambi kandi kindi umubano ntituzi ngo uzogenda gute n'iyo yindi nkambi.
Mu bisanzwe najyakiriye nabi bivanye n'ukuntu aho turi twasa n'abahamanyereye n'ubwo impunzi atabwigenge igira muga gusa mu gihe kubera ntifuza no gusubira mu gihugu nahitamo kujinduta. Uruhombo tuzogira ubu mukubaka twe twiyubakira tukoresheje ingufu zacu n'uburyo bwacu nk'impunzi bisigura tumaze kuva aho twari twamenyereye bisigura twasinze inzu dushobora kugenda hariya bagacatubwira naho twiyubakire bisigura tuzokwama mu mvune n'uburuhe budahera.
Igikurikira nuko ibintu mukwimugwa bikunda gupotera ugasanga mu bihangare imisi nk'ibiri kugira ngo mushobore guhabwa inzu kandi aho twahituri imutenderi hene umuntu yabamunze y'amabati kandi yari yayiruhiye arayubaka yiruhiye. Rero aho umuntu azo bagiye azoshikira mu nzu y'amahema kandi nico kizotuma tubaho nabi bivaye nuko ibintu byacu bizoba byapoteye kandi ntibitunezereje cyane
kubera nk'umunyeshuri bizosaba abanze hagarike ama yongere yige mu wundi mwaka kubera zoba ayaciriye hagati kuko kwimuka burya biragoye ubuta usa n'umuntu utanguye ubuzima bushasha rero mu ico gihe kubera abanyeshuri bataza bararangiza umwaka bizoba bigoye gose mbona yuko umenga bashatse kutwirukana kuko bamaze kudukura mu nkambi kandi twari tukiri benshi utavuze ngo twari bakeye twagabanutse bisa nk'uko batwirukanye
kimwe gusa ndabona hari uruhombo runini tugiye kugira ko bamwe bari baragiye umwunganije bararima abandi bari bafite imigambi itandukanye ariko izi ngingo zimaze gusohoka turabona ko tugiye kugira ibibazo bitandukanye ariko nta kundi bizogenda uko UN izobikora na leta Tanzania tugiye kwishyira mu ngiro ariko ikibazo kwishyira mu Burundi kweri haracari bado turacyarindiriye ariko nimba bo twimura aho dutwara hose bazagende bubahiriza gateka k'impunzi
ijambo ryavuzwe nuko yavuze yuko umuntu aratubashimye kwimugwa yotaha biboneka neza yuko kwimugwa atari neza ku Barundi ahubwo ineza babagombera bobo bipfuza yuko botaha batanze kubimura rero bavuga ati umuntu atazuba yemeye gutaha no kuvuga no kwimugwa iryo yimugwa ntabwo rinezeje cyane ku mpunzi z'umutendere
kuri izo ngingo bafashe no saba leta ya Tanzania hamwe na UNHCR ari jeje impunzi nuko bo kwicara bakaraba abafisi bibazo nkora mutima kandi byumvikana bakaraba uko babafasha bakabakorera nk'uko impunzi za kera zakorewe
cyane usaba ko boturabira neza ibino bintu bakabitunganya kuko ntituvyumva ukuntu byo babimeze nk'imbero yabyo ntaye
cyane nk'igisabo kuri leta ya Tanzania na UN zizwi impunzi twebwe abantu b'umutenderi botureka tukaba umutenderi kubera ko twamaze kwamenyera hama bakabandanya bimura bakabandanya bahungura hanyuma abipfuza guhunguka bagahunguka ku bushake bwabo abatavyipfuze nabo bakabandanya bayimutenderi kugira ngo amashuri abanyeshuri bayimirice guheza baheze n'abandi baguma babandanya ibikorwa bibanaye birangurwa atakuza gutangura ubundi buzima bushasha mu yindi nkambi n'icyo nagomba gusaba
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nanabice ku masonga nkitangura sentare y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ry'inzu icururizwamo izwi ku izina rya UTC iri Kigali mu Rwanda ya Tribert Rujugiro ritakurikije amategeko iyo nzu yari ifise agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari yafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2013 itezwa camunara muri 2017 leta y'u Rwanda icoge yavuga ko nyeneyo yarayiheraniye miliyoni 1,100,000 by'imisoro Tribert Rujugiro mu kiganiro cihariye yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yabanje kumubwira uko yakiriye ino ngingo
yacyakiriye neza nacyakiriye nka kado ya bonane ariko kandi nta nubwo cyantunguye kuko nemera ko ukuri uce mu ziko bigushye kw'amaherezo kugira kukagaragara
hashize imyaka 7 umutungo wanyu ufatiriwe ni ryari mwafashe icyemezo cyo kwitabaza ruya rukiko
umutungo wafashwe mu kwezi kwa cumi na kumwe twari twamaze kurwitabaza kuko hari iminsi igenwa ntarengwa yuko ujya kwegera urukiko bahereye igihe igikorwa cyabaye bayifashe mu kwezi kwa cumi na kumwe tubishyikiriza urukiko hanyuma mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi tumenya ko bayigurishije nta nubwo babitumenyesheje nabwo turongera tubigeza mu rukiko urukiko rubyongeramo nicyo gituma wabonye ko na biriya byo kugurisha bavuga yuko bitari bikurikiye amategeko
leta y'u Rwanda biragaragara ko itemera ruriya rukiko iramutse idakurikije imyanzuro yafashwe na ruriya rukiko bizagenda bite
cyangwa muri ruriya rukiko cyane cyane kwari ukwereka amakungu yuko iriya leta iriho nk'uwirenganya abaturage si igihe yarenganije jyenyine abavoka bacu bazareba uko bizagenda batugira inama y'icyo twakora ariko icyangombwa ni uko twifuzaga ko isi imenya yuko bandenganije
mbese uretse UTC nta wundi mutungo wanyu wafatiriwe na leta y'u Rwanda byitirirwa ko udafite nyirawo
ni myinshi ibintu byose nari mfite mu Rwanda barabifashe nari mfite uruganda rukora inkweto za plastike ba bararufashe nari mfite uruganda rukora inzoga y'ibitoki bararufashe nari mfite inzu nari nuje n'abagamo barayifashe nari mfite amazu nkodesha barayafashe ikintu cyose nari mfite mu Rwanda baragifashe bishingikirije kuri iriya tegeko.
Ubu se ibyo byo hari icyo muzakora kugira ngo murebe uko mwabyisubiza mwifashishije amategeko?
Nibwira ko ruriya rubanza uko baruciye bakerekana ko iriya tegeko bidashobora kubaha uburenganzira bwo gufata ibintu byanjye bishingiye ku rubanza rwaciwe icyo gihe nibampa UTC icyo gihe n'ibindi bazabisubiza.
UTC yafashwe muri 2013 ariko igurishwa muri 2017. Icyo gihe cyose inyungu iva muri UTC yajyaga mu mfuka wanyu cyangwa yajyaga mu mfuka wa leta?
Amafaranga y'ubukode yose yinjiraga mu mfuka wa leta kandi ideni bavugaga mfite by'imisoro byabaye ndahari ikontrole bakoze ayo nzi nuko bayikoze sinkuzi ariko ibyo ari byo byose ko bari bafite amafaranga yanjye aho kugurisha inzu bari gukora muri ayo mafaranga bakariha iyo
ideni babasabaga ryanganaga rite amafaranga mwari mufite yavuye muri iyo nzu yanyu yanganaga iki mugereranije n'yagurishijwe?
Ngereranije mu myaka ine bari bamaze kwakira amafaranga arenga miliyoni 5 z'amadolari ayo ikigo cy'imisoro yishyuzaga yari miliyoni 1,100,000 hanyuma abayiguze nabo ntabwo bizwi neza ntabwo mfite inzira zo kubitahura ariko bisa naho ari isosiyete yabo y'icyama yayiguze ariko ibyo nta kimenyetso mifitiye ni ibintu byo kureba.
Bwana Rujugiro, urukiko rwanzuye ko muhabwa 500,000 by'amadolari by'indishyi y'akababaro ndetse mugahabwa n'amafaranga yakiriwe mu gihe iyo nzu itari mu maboko yanyu uhongeweho n'amafaranga iyo nzu yanyu yagurishijwe. Ibyo ni ibintu mwishimiye?
Ntabwo nabyishimiye. Ni biriya bavuga ko nta mwonga urisata byose byari byagenze neza ariko kuvuga ngo bampe amafaranga bagurishije iyo nzu kandi itegeko ritabaha uburenganzira bwo kuyigurisha ikindi nkaba ntarabaye muba mu gihe cyo kuyigurisha ngo menye ukuntu yagurishijwe numva atari byo numva bansubiza inzu yanjye hanyuma abo baguze nabo bakabasubiza amafaranga yabo. Yewe ntabwo nshaka kugurisha.
Hari umugambi mwaba mufite wo kuba mwajuririra icyo cyemezo?
Ntabwo nabimenya, abavoka banjye bariho barabireba, ubwo nibo bazangira inama y'icyo nakora.
Bwana Tribert Rujugiro, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Venuse.
Tukiri ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, ubuserukizi bw'u Burundi mu Burusiya bwahamagaje vyihuta inama y'abahagarariye ibihugu vya Afrika i Moscow kugira ngo bige ku kibazo c'abanyafrika bahohoterwa muri ico gihugu mu kiringo c'umwaka umwe gusa. Abarundi batatu baramaze kubura ubuzima mu buryo budasobanutse. Mu kiganiro mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yagiranye na ambassadeur Edouard Bizimana yamusiguriye uburemere bwa kino kibazo.
Ikibazo uko kiri ni uko tumaze iminsi tubona cyane cyane muri Leta y'Abarundi hari abanyeshuri babura ubuzima bwabo mu buryo butagaragara neza. Hanyuma twibajije yuko tubajije n'ahandi twumvise yuko umengo hari n'ibindi bihugu bibura abana babo. Hanyuma twe rero twaciye twimbere tuti byoba byiza dukoranye tukavugana tukaraba ingene byifashe hanyuma tukarabye icyo twofata kugira ngo dushyikirize abatwara kino gihugu icyo cyiyumviro cy'ingene abana bacu izo ngorane bafise hama nabo bakagerageza kuzitorera umuti kugira ngo imigenderanire isanzwe hari myiza n'ibihugu byacu bya Afurika hamwe n'iki gihugu itotosekazwa n'ubwo bugizi bwa nabi bw'abantu bamwe bamwe.
Mu ibaruwa mwanditse muravuga ko muri uyu mwaka wose hapfuye abarundi batatu, abo babuze ubuzima bwabo byabagendekeye gute?
Ubusi uravye bafuye mu buryo butandukanye. Hari uwapfuye yagiye kuramuta umugenzi wiwe hanyuma babatubwira ko ya yati aja ngo koga ngo hantu bavuga yuko yaguye mu mazi aho hantu yagiye koga mugabo twe twarashitse ku rubuga dusangana hantu hadasanzwe hogwa kandi urumva urumushitsi ushobora kugenda ahantu ugiye koga wenyine icyo gihe rero tubonye tubajije abandi tukaraba amavideo yari kumwe n'uwo mugenzi wiwe hamwe na nyinakuru n'uwo mugenzi wiwe n'uwundi mwana mutoyi hamwe icyo gihe rero hari ahantu amazi ajya bakunda kuyora baza kuzimya nk'imiriro si ahantu n'ukuri hari hakorwa hanyuma ntiyari umushitsi ntiyari kuzi we yari kuja imbere mugiye koga ahantu kandi icyo gihe n'umwanya wo koga wari warahagaze kuko ino haragera igihe ibyo koga bigahagarara kuja ku maplage bigahagarara hanyuma rero ikibabaza ni uko tubajije ngo batubwire iby'amankete ageze ko ntitubironke kumva umenye ngo hariho ibintu bitameze neza ubundi nawe aheruka kwicwa we yaguye muri kampisi nyene twibaza ko bamufatiye muri kampisi mugabo ngira ngo bagiye kumubwirira n'abahandi kuko yabuze ku wa kane ku mugoroba ari ngira nko ku metero zifite 50 z'uburaro bwiwe mu nyuma yasubiye kubonekana ku wa mungu mu gitondo aho nyene ku metero zidashika 50 kandi uravye bari bamumenye umutwe umutwe bawuciyemo kubiri n'ibindi biguma ku mutwe bikomeye uvuga uti iyo bibera ngaho hantu abantu bari kubibona amaraso yari kuboneka mugabo icyo gihe nta maraso bahabonye rero ikibazo twagumye tugira tuti ni uko kubera iki atababibonye kandi ari ahantu haguma haca abantu banyeshure abajejwe uwo mutekano w'icyo kigo hari amakamera ajya araba abagenda n'abagaruka hanyuma ibintu nk'ibyo bikaba ntihagire umuntu n'umwe abona ikintu na kimwe twabonye rero bimaze kubera mu kigo cya kaminuza ko ari ibintu biteye agahinda rwose uwa gatatu wewe rero nawe bavuga ko yafashwe agwara ari mu cumbi we bakamutwara kwa muganga hanyuma mama tuza kumva ko yitabye Imana ariko icyateye amakenga ni uko mu nyuma hari abanditse yuko ikiziga kiwe catowe ahantu hatazwi kandi yatwawe na ambulance imukura mu cumba kuri ibitaro bamutwayemwo bukeye tubyumvise twararungitse karangamuntu yiwe pasiporo mugabo rero bamukura muri ivyo bitaro bamutwara muri morgue aho bahajya babika bafuye usanga banditse yuko yatowe ahantu hatazwi nawe nyine atazwi ivyo rero vyaciye bidutera amakenga menshi gose twaciye gutwitura abatwara hano tukidusigurire tubaje n'abandi turumva yuko hari abana bariya bagira ibibazo ibihugu bitandukanye icyo bituma rero twaciye twibwira tuti nta nk'umurwi userukira ibihugu bya Afurika turakwiye kuja hamwe ngo tuganire icyo kibazo kugira ngo abana bacu bari ino bumve ko bashigikiwe kandi umutekano wabo turaje ishinga
Ambassadeur Edouard Bizimana uhagarariye Uburundi mu Burusiya ndagushimiye cyane kubwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika
murakoze namwe murakoze cyane
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaba ni mwaduce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo yakoze Facile Gebehu yabiyegeranije hamwe na Frederic Nkundikije yaraduhagarikiye kuri micro mari kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ndabike banure ndabifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo byose turongera mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere mugira umunsi mwiza mubaye no mu byanyu Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.